Radio y'ijwi America isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumena Joy Diane ni nahazo indongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya kuri no wa kane no kwa gatanu Sentare nkuru y'Ipari mu Faransa izokumviriza urubanza perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza aregwamo umushingwa wa manza wo mubirigi Bernard Mangin hamwe n'umwanditsi w'Umurundi David Gakunze
ibyo byose biri mu rukurikirane rwo kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye Sentare mpuzamakungu mpanabyaha bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba
uyu ni Maître Armel Niyongere numwe mu bazokunganira Maître Manga na Gakunzi muri urwo rubanza baregwamo na leta y'u Burundi turabigaruka ko mu ntango za kino kiganiro mube hafi ya maradio yanyu ku Idonido
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikazi ku munsi wa kane no kwa gatanu w'inondwi Sentare y'Ipari mu Faransa izokumviriza urubanza ruregwamo umushingwa wa manza w'umubirigi ariwe Bernard Mangin hamwe n'umwanditsi w'Umurundi David Gakunzi bitwariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza bagirizwa ububesi no gushikuza mu makuru avugwa ku bwicanyi bwa bwarabereye mu ntara ya Karusi mu Burundi ayo makuru yaciye kuri televiziyo mu Faransa yitwa France 3 mu mwaka wa 2016 ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu i Kigali Pierre Claver
Inkuru Maître Bernard Menge na David Gakunze bagirizwamo ni yerekeye ireresi yashyize kuri televiziyo France 3 itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016 yavuga ko mu ntara ya Karusi ugwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wabagwa ariko gwica abantu iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemo Maître Bernard Menge na David Gakunzi bahawe ijambo n'iyo televiziyo bemeza ko ubwo bwicanyi bwabaye abo bagabo batseguye ko abishwe barabatavuga rumwe n'ubutegetsi inyuma y'amatohoza hanitse vyabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo reresi bavuga atari Kirundi ahubwo ari Gihausa kivugwa mu bice by'uburengero bwa Afrika mu bihugu bya Niger na Nigeria kandi ko ayo masana mu atarayo mu Burundi aho niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafatiye mu kwitwarira abo bagabo babiri perezida Petero Nkurunziza abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihe urwo rubanza ruzokumvirizwa ku minsi ya kane no ku wa gatanu muri iyo ndwi ipari mu Bufaransa umwe mu bazokunganira Menge na Gakunzi avuga ko ari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege Maître Menge kuko ari mu bashingwamanza bakurikirana dosiye y'ibirego byatwawe muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ivyo navyo ni birego vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikekwa gukogwa n'inzego za leta mu kiganiro cihariye Maître Armel Niyongere yahagejwe ijya Amerika avuga ko we na bagenzi we muri Sentare y'Ipari bazoboneraho akajyo ko gusubira kuvuga amabi akogwa mu Burundi
ibyo byose biri mu rukurikirane rwo kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokerwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushingwa manza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba ariko twebwe dusanzwe dukorana n'urya mushingwa manza w'umubirigi Bernard Menge kandi tuzoja kumushigikira Ipari mu Faransa kugira twerekane neza yuko ivyo bariko baravuga byabereye Karusi cyangwa ibibaza ko bariko baragiriza urya mushingwa manza ariko afashe bafashe imijyango inzira karengane yuko ari kugira bamubuze umwuga ari karakora twere ufungire twereke yo sentare amabi akogwa mu Burundi ubwicinyo ukogwa mu Burundi.
Maitre Nyongere avuga ko bitazobaca intege mu rugamba batanguye rwo gutwara ibirego ilahe muri CPI.
Aho gusubirwe biko biduha ingufu kuko biko biduha umwanya kugira dushobore kwereka amakungu ingene ibyaha by'u Burundi bikogwa kandi bikogwa byigishijwe n'inzego zitwara u Burundi. Nibaza ko akajyo keza kugira bashimishe urubanza mu bihugu hari ubutungane kuko bezobona neza yuko ubwicinyo bikora mu Burundi bwategereza gukurikiranwa cyane n'amakungu hari naho batazi bikorera mu Burundi tuzobibereka two turabitegura byose.
Naho biri uko Maitre Niyongere nawe nyene aremera ko ireresi yerekanywe atariyo mu Burundi.
Irya reresi berekanye sireresi yabaye yafatiwe mu Karusi niresi yabaye mu bindi bihugu niresi yari kirigishinzwa ko imbonerakure kugira baje kwica abantu bisunze ibyo babonye.
Namubajije ko bitazava bigaragaza ko n'ivyemezo batanze muri CPI atari by'ukuri.
Oye ibyo nibaza yuko utungane kugira bushobore kwemera kugira amatohoza mu bya mu bintu bafise dosiye bafise baba bafise ibyerekana neza yuko icyaha cyakozwe kuko yaba ibyo twatanze atari byo nibaza ko sentare muzabakunga mpara bya irimo abacamanza bashikiza amanza bakomeye bafise uburambe mu kazi batoshobora gukorera ku bintu bitagira aho bifatiye. Ikindi naco nuko murazi ko hari n'umugwi w'amatohoza wa ONI umaze kwerekana amaraporo atari make kwerekana yuko ibyaha bikorwa mu Burundi ari ibyaha by'agahomera buno. Urumva se sentare muzabakunga yonyene hari ibindi byose bisunga kugira bashobore kwerekana neza yuko ibyo bikorwa kugwa mu Burundi ari ibyaha bikurikiranwa n'amasentare muzamakungu nka sentare muzamakungu mana vyaha.
N'abayobozi ba televiziyo France 3 nabo nyene baritwariwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza abagiriza ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo. Leta y'u Burundi yagiriza abo bagabo kandi ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. N'uwo Maitre Armel Niyongere umwe mu babunganira ntarabwagiza n'ubutegetsi bw'igihugu ciwe. Yamarabo nabo bavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bubahora kuvugisha ukuri no kudoma urutoki ku vyaha vy'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Baramaze gushikana mbere ibirego birenga 1,600 muri sentare muzamakungu mpana vyaha CPI. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muremenyere uko nkano mango ca tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini hamwe n'abandi bakurikiranira hagufi ivyukwemera batanga nyigisho z'ijambo ry'Imana bacishije ku mbuga ngurukana bumenyi bakwiye kugira aho babarizwa mu masengero asanzwe azwi n'amategeko y'igihugu bivugwa na bimwe mu na bamwe mu ndongo z'amasengero basaba kugira abarongoye boye gutwarwa nyabuhururi. Ni muri kino gice ca kabiri ku anye nikoreshwa y'imbuga ngurukana bumenyi kige kuremesherezwa ibujumbura na mugenzi wacu Diane Ndonse n'ubu atangura twibutsa abatumire bari basangiye kiyago ca mbere nabo bagiye kubandanya basangira ica kabiri.
turi kumwe na Padiri Dieudonne Niyibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije
ubwakeye namwiriwe
turi kumwe kandi na Roland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere namwe kwe turabaramukije
mwaramutse Diane mwaramutse nabo turi kumwe ngara
twakire n'umuvuga butumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center namwe bwe turabaramukije
yego ndabaramukije
Jimmy mwebwe musanzwe mukoresha izombuga cyane biga icyo kiganiro mutanga 7 minutes dans la parole ariko bavuga hani niko arukubanza kwiga umuntu akigishwa mwebwe biri mu byo mwigiye
si ibintu jena shotse nzania dukiza cyane umuntu ari ngaho mibarabara oya narafashe umwanya wo kwiga nari institute plus de 2 ans arundi mwaka nize anko naragize nk'imyaka 3 n'ijambo ry'Imana non seulement n'ivyo nkora ndafise abarongozi ndafise umwongere abikurikirana abazi ivyo ndimwo yumviriza ivyo ntanga akagusovira ashaka ko ati ahantu uragaba aka kantu uri kuravuga sivyo kumburugiye mu maherezi canke kumbure ahantu ni mukuri gumaho maherezi muno munsi rero ikigoye nuko biragoye ingene uhagarika umuntu ari wese yadukiza atanga information sinibaze uko no munsi umuntu wese anose information ikintu cambiragira abanza kujya kwiga ubuzima bwo wayitanze andika ugiye kuraba ibice by'abantu bagira ibintu nk'ivyo usanga ari bubaki kuko ama information ahari ni menshi arasirikira kandi harabane exactement ariko aratanga ibintu necessaire bitari vyo biriko birica biriko birasambura ni nkuko usanga amakuru atandukanye arashobora gutanga si gusa mu butumwa ashobora kuba ari mu baririmbyi ashobora kuba ari mu banditsi ni kuvuga birahantu hose
reka twumve icyo Padiri Dieudonne avuga muravuze ko bigoye ko kubuza abantu ko bagira ibyo bashira ku mbuga mbega ababisoma mubabwira iki uno musiga Padiri
cyo bwa mbere nabanza kubwira abakirisu nk'abakirisu bagatorika bubu iwacu nuko tubasaba kubisha mu bwitonzi bwinshi kandi naho mugenzi wanje avuze ati biragoye kumenya ninde yavyanisha nk'ikwibaza bavyanditse iwacu ico kintu kirahambaye cyane inyigisho iva he ivuye he abakirisu barafise uburenganzira bwo gusabikanya ukwemera kwabo mugabo ko umuntu ahaguruka agatanga inyigisha kigisha hariho ibibanza n'ibiringo byateguwe umuntu higishirizamo kandi ngaho no kuhitondera kandi kuko
muri ivyo kumbuga ngurukana bumenyi birimo canke woja kumbuga ngurukana bumenyi bafise ikibanza
no kuvuga ugomba gutangura ngo utange nk'inyigisho nk'izi zivuga wigisha ibintu bikurikirana ico gihe ubyiza nuko woronka uburenganzira bwo kubikora canke bigaca nk'ubu mvuge mu byumvikana turafise page Facebook ya Diocese Nkuru ya Bujumbura ugomba kwigisha iyo nyigisho igazana na muri page Facebook ya Diocese cyo gihe urafise couverture byumvirijwe byemewe canke bye wabisabwe baguhaye ijambo twumvirize naka ukabihabwa n'ubu bifite uburenganzira cyo gihe abakirisu bavyumviriza no mutima munda kuko bavuga bati reka twumvirize Jimmy ica dushikiriza reka twumvize umukirisu umukinindo umukinama wahehe avuge akigisha mugabo aciye muri ya wa muhora uzwi l'authenticité du message bizana nyehe ninde ya muhaye ubwo burenganzira ibyo birafasha ikindi kintu mbona gihambaye abakirisu tubabwira bo kwitondera Jimmy yavuze ngo arafise ishengero yegukira arafise n'abakuru mugabo umundi muntu ahagurutse agatanga inyigisho kandi abantu bakaje inyuma inyigisho ziri tuvuga iyi n'église virtuelle si mvuga mu kirundi namwe twumva ni isengero ndafise ikibanza ahantu none ni ukwitonda biramaze kuboneka ngaha no muri kiliziya gatolika nyene yuko kubera gukurikirana ari papa ari abandi bantu izindi nyigisho zica mu byuma ari ukwegera cyane gusoma no gutegera ibyandiko kugira umuntu bimukomereze kwemera umuntu ashaka gusanga yamadutse ku ishengero runaka agasigara ari mu kirere une église virtuelle une fois même il désincarné il dafisa ahantu mu ntaba mu gihe ecclesia iryo jambo mu kigereki risigura abantu bahamagawe bagahurira hamwe basangiye kwemera bagasangira urugendo none ibi byuma ntibidukure mu masengero yacu ngo rusange dufise kwemera ko ku telefone no kuyitandira cyane
ariko hari abavuga yuko bafise ababafasha nabo bahuriye kuri izo mbuga nyene
gufashanya turabikora natwe bwe nk'ubu mukirisu gatolika ari ntumbazi ari ku isi akubonyeje kuri Facebook ndi Padiri biraboneka ingene nambaye arashobora kunyandikira kambaza kansiguza tukayaga sindamuzi ntanzi mugabo yanyizigiye kubera yibaza ko ivyo abona ari byo tuvuge gucyo hanyuma rero tukayaga birakomera bigatera imbere mugabo igisabwa byiza uwo muntu ndateba nkamubwira nti genda urondera umuntu naka Padiri mwegeranye muvugane ibi dukoze birafise ikibanza cyavyo mugabo urakeneye guhura no muntu ya communication yukuri
eko abarundi benshi buye basikaye bakoresha rezo bakoresha cyane WhatsApp kandi haracako ubutumwa bwinshi muti rero bareke kubwumviriza mu gihe batumvise isengero buje buvamo kuruta ko buva ku muntu uve ku isengero
yego je mu Burundi ruhande niko no vuga sinzi
jewe kuri iki kintu vuze ndiko ndahuza cyane n'ico patera iko aravuga biragoye uno musengerageje kubiraho biragoye kubuza umuntu kumviriza ikintu kuko ubugene naho yoba ari umuntu dufate wo mu ishengero sengeramwo ntushobora kumucunga ama information asirikira ni menshi mugaye iki kintu patere ko ravuga kirakomeye fiabilite iyo information uri kurumva kuko abantu kanaka barashaka gutanga ama information canga ama audio mugabo uyo muntu ninde abarizwa he kuko kimwe mu bintu ariko aravuga no munsi usanga bibi canke biteye ubwoba nuko usanga exactement hari abakristo canke abantu bakubwira bari virtuel atanahamwe barizwa atanahamwe wa musanga mugako akwereka ati ndiko ndabwira abantu benshi ndiko ndafasha abantu benshi mugabo abantu nibazi we uri hehe ubarizwa ni nkuko ndashaka kubwira nti ndi responsable ya message ntanga hagize ikibazo cyari cyo cyose nsengera handi mu kinindo avenue du large numero ndi musi burongozi bw'umwongere pasteur Dieu Donné Nahima ni kuvuga ngo bategereza kumenya uyo muntu ninde abarizwa he kugira ngo nikine cyari cyo cyose bari ko arigisha kitari cyo bavuga ati ari ibintu ariko aravuga bitari byo ni mugende murabuye umuntu mugabo ntushoke gusaba kirama information ngo nuko yaciye kuri WhatsApp ngo nuko byari jambo y'Imana mugabo ntuzi uyo muntu wari we ntuzabarizwa ntuzi ibyo ariko aravuga mbega ninde ashobora kumukosora igihe ivyo nako aravuga yahuvye kuko vyo shobora gushika nico rero numva mengo ndiko ndagerageza nanje garuka
ku muntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
patitwa mukiriyemo
ibyo igumena nari nagumbye gutanga nk'akarorero umunsi umwe hariho umugabo n'umugore bari ko bararaba ku television baraba umupira bagira hante biraryoha hanyuma haragira kuja mu misa umugabo abwira umugore ati nono reka ntavyo kuja mu misa reka tuyirabe kuri television urayibona imisa kuri television
cyangwa
kuri radio nono ari television kubera aramukura mu pira se biraryoshe tereva harakurikiye imisa turayirabe imisa umugore yari umukiso naramukunze cyane yacavuga ati okay nta ngorane reka turabe imisa kuri television mugabo uraze ko acakwikira imisa ku izine naye duca tuyiraba sinteka okay nonke reka rero tugira ukwemera kuri televiziyo tuzogira tuzofungura no kuri televiziyo nyene no kuvuga rero ubuhinga ni bwiza burafasha mugabo tubuhi kibanza cabwo cyane cyane muri ekleziya hari ikintu bita ubukuru n'ubushobozi bwo kwigisha iwacu ni ikintu kirisakare turacubahiriza inyigisho nize mugabo twumve uyitanze navuge ko ni patri na kayishikirije abakiriso muri cadre y'ini umukiriso nawe niyigishe mugabo ace muri izinzira zizwi twumve ko yayigishirije mu paruwasi runaka iyo nyigisho yitangiye hanaka inyigisho yagiye muri sedikome wacu tukamuha mikro tukamwinjiza mu kiganiro akigisha ico giye umuntu wese ashaka kuvyumviza kuri WhatsApp akavuga ati inyigisho yatanzwe nanaka yatangiwe hanaka irashora gukwira hose kuko irafise uwayihaye uruhusha rwo gusohoka ico giye imitima y'abantu ntituyiretse ngo hitanwe n'imiyaga yose igihita nibiri muri formation yo guhaba kirisu muri bino bihe
ego nari navuze ntimbe ikijyanye nuko mu gukorana n'abantu babahinga muri ivyo we cyane nubwo nkakeje katoliki isanzwe ifise nawo ngira ngo abahinga ba ariko uwabayigenga akavuga ati ngiye muri iki kinyamakuru niki caba Holland
nkavuga ati
muri jimbere uwo nta kibanza yashobora kuronka mwebwe mu byakira gutega Holland
oya nibaza yuko nkuko bari ko bavuga abantu bose uwumva utambwe kuvuga ifo ko na uca wihana uburyo bwo kugira ngo ushobore gushikira abantu ifo ko yagize katoliki igira abantu babizi ifo yuko amashengero agira abantu babizi nta kamara ko kwa matuca kurondera abamenyesha ama kumva nka twebwe kino kinyamakuru jimbere tutanga mu mashure tube turabugwaruka baba abakatolika cyangwa abapolitisi cyangwa abandi bantu bose bitatu turabugwaruka urumva usanga ama yinyito ya
ibyo bakorera ko kamwe akantu kinyigisho ka Noyeli mu kanshiriramo
kashura kujya mu mashuri katajanye nuko oya ukatajanye nuko yemera niko akoni kutube ntidukora ku bintu by'amashengero na politique aho izo ntazo tuvuga uko ni ibintu bitari kibazo twe duvuga ibintu bijanye abantu bose hariho amashuri hari umwana yakuze ibitangaza hari umwana yamenye hari kibazo cingwa izo bintu twe tuvuga mugabo rero nibaza yuko ivyo nako ravuga ni ibintu bihambaye cyane birahambaye cyane ko ayo mashengero nayo agira abahinga abahinga bajanye no kumenya gukoresha zino mbuga ngurukana bumenyi naryo yobe cyane mbonye patiri ko ndazi uko ubundi je tuzinanye patiri kumukuzi kuri zo mbuga nyine ngurukana bumenyi yatwara amazi nk'imyaka 4 tuganira gucyo nyine tutigira tubona na tubona ubwa mbere duhuye mbona amenye yuko yagarutse i Burundi nkamoneka aratanga n'inyigisho kandi nkuko bayivuze umuntu agize ukwemera n'ivyo mugabo agira ukwemera kushinza ahantu uwo kwemera kudashinza ahantu n'ikibazo kw'ivyo dukora byose niyo uri kuragira ibyashara byawe uri kuragira aka business kawe ikintu cyambaye kubaza ati mbega wewe uha siyeje yawe ni hehe ukorera hehe address ni hehe umuntu agukeneye gusanga hehe umva nushaka kubwira abantu ngo njye ngo ndigishe ijambo ry'Imana mugabo ngo muzo kwa mamusanga
agatanga nimero za telefone
oya ibyo ni bibaho bikwiye kuko ni nabyo nako ndavuga burya ukwemera
kubonana n'umuntu amasomo yandi bifise icyo
kuko naje we ndavuze ukwemera kwanje mugabo je ndibaza yuko kugira ngo wemere ikintu wemere ikintu si ibyo gusa umuntu akubwira no kuvuga suko we akubwira ijambo ry'Imana ni n'imikorere yiwe mbega uwo muntu akayikubwira abayeho gute we ubwiwe abayeho gute nabo bantu yigisha abanye gute abavugisha gute mu buzima bwa misi yose babanye gute mu misi mu buzima bwa misi yose abana abakenyezi abakuze
ariko ivyo avuga birashobora kugufasha utarinze kuraha ivyo akora
oya ivyo nivyo nivyo nyina abantu bagomba kwiyoroza
ari karabivuga kobera ze ko byanditse mu izamu mugabo nta umuntu ahagurutse agatangura kwigisha tuzatuze ko ari umusuma yinyegeje nyuma y'ijambo ry'Imana aho yirumba hari ikintu kivuye no mu bijanye n'imvugo isanzwe no mu kumvisha abantu ivyumviro ivyumviro ntibikwiye bimwe bita logos ariyo nico bita letos uwo muntu avuga ninde yifashe gutabaho gute byanda mweme naco kanako karaja
mbiga mukurangiza kino kiganiro kugira ngo bigabanuke nga mu Burundi abantu ko batera biyongera huko gwikineza neza kugira ngo abo bantu bagabanuke bashobora kwigisha batagira neza aho bahagaze nimba no vuga abahagaze mu masengero
ije bico nibaza ni kituguma twatanguye gukora mu cyongereza vita media education muri rusangi no kuvuga twigisha abantu itwe turakenye ibyo kwemera twigisha abantu ingene bakoresha ibi byuma byo bitanga makuru ikintu kinini cyane gose kuko twese ibyo kwemera amakuru agumaza bavyita ko abantu basigaye bagwaye infobesite mu kibundi singe no bivuga baragwaye kunywa amakuru bigatera bikanabatera ingwara no mu byo kwemera uci usukamwe rero byose biyerera byose uzuranywa uzuranywa n'ukuri abantu ntituzicwa bazovamwa none abantu nibagume hamwe batekane inkuru baronse bazisome bashizemwe babanze bitonde ntibafate ko ari byo agerageze kufatira ku ishengero giwe inyigisho ziwacu zivuga iki izi nyigisho mbe nizo zivuga bimwe nemera zirahuye nibyo nemera iwacu naho tubasa tuti raba yuko ari inyigisho za ekleziya kugira ngo ntuhube cyangwa ngusange usigaye udafise ukwemera gufise intumbero imwe wasanzaye bisaba ruko twebwe tubigisha nabo bakemera bagafata mwanya uko ibi byuma bitoduca gatete ngusange umuntu yaramaze kubibimenyera ntakimenya ninge nabaho
ego reka tubashimire Patiri Nirizi Dieudonné murongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakenguruki
murakoze cyane
hora rugero murongoye ikinyamakuru j'imbere namwebwe turabakenguruki
murakoze cyane murakoze gose kudutumira ku biganiro
Jimmy Irambona muvuga butumwa mu isengero Oasis Christian Center turabakenguruki
murakoze cyane ko namwe mwadutumiye
ego nibutse kandi uko mutanga ikiganiro mwebwe ura ma réseaux sociaux 7 minutes dans la parole namwebwe mwariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika turabakengurukiye Diane Ndonse n'inde mechije kino kiganiro tuzosubira
eka natwebwe Diane Ndonse tugushimiye cyane kuri ico kiganiro wa ruremeshereje ibujumbura mwakoze n'icute bakunzi namwebwe kutwumviriza mu Kenya turava duhanaga hindukira kwimbere kutugahana ngende ndabibukije ko ku munsi wa kane no kwa gatanu w'inondwi sentare y'Paris mu Faransa izo kumviriza urubanza ruregwa mu mushingwa manza wo mu Bibiligi Maître Bernard Manga hamwe n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi bitwariwe no mukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza bagirizwa ubeshi no gushikuza mu makuru avuga ubwicanyi bwa bwabereye mu ntara ya Karusi mu Burundi yace kuri televiziyo y'abafaransa France 3 mu mwaka w'2016 umwe mu bunganira abagabo babiri yabwije ujya Amerika ikigali mu Rwanda ko leta y'u Burundi ishaka gutesha agaciro Maître Bernard aburanira abagiriza bamwe mu nzego z'u Burundi ubwicanyi bw'agahomera buntu mwakoze kutwumviriza rero yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Odius yamfashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe n'abategura inongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'ino munsi tuzongere ejo nkaho twahereye mubandanye kuranirwa n'intonde z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri zo harimwo ikiganiro muri isanga muzakurikira igihe cy'isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.